bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192, mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika, no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana Nirinahazwe. Uyu munsi genekerezo rya 10 z'ukwezi kwa 12, amakungu yahimbaje umunsi wahariwe guha gaciro agateka kazi na muntu. No munsi wahuriranye n'isozerwa ry'iminsi 16 yahariwe kurwanya amabi akoregwa abakenyezi mu gihugu cy'u Burundi.
Ko amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme akoregwa ahanini mu ngo, ikibano n'abagenzwe intwaro bategerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo
bagikire batarondegwa. Uyu ni Imelda Sabushimike, umushikiranganji ajejwe agateka kazi na muntu no kunganisha ibitsina mu Burundi. Hakurya y'u Burundi naho mu Rwanda havugwa urubanza rw'abahoze ari abayobozi b'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'ico gihugu. Naho aha muri Amerika, Joe Biden yatorewe kuzoba perezida, arabandanya guhitamwo abashobora kuzomufasha kurongora igihugu ni aramuka arahiye. Aya makuru yose ari muyo tubafitiye kuno mugoroba, murabiha gufi ya maradiyo yanyu kugira ngo ntahave abacika. Amakuru tubafitiye yagezo hirya nino ku isi, reka tuyahere ku mugabane wa Afrika. Ho muri Cameroon, abanyagihugu kuri uno munsi wahariwe uburenganzira bwa kiremwa muntu bazindukiye mu myerekano. Ni mu gihe abaharanira agateka kazi na muntu n'abandi banyagihugu muri ico gihugu basaba ibiganiro nyakuri byo gukemura ibibazo bitandukanye bavuga ko vyugarije igihugu cabo. Ibindi tubibaze mugenzi wacu ejo ni Mukankusi.
Muri Kameruni abantu 100,000 bigaragambije kuri uyu wa kane umunsi mpuzamahanga wahari uburenganzira bwa muntu, barasaba ko urugomo rw'abitandukanyije n'iterabwoba rya Boko Haram bihagarara. Ubwo bushyamirane bubiri bwatwaye ubuzima bw'abantu 40,000 mu gihugu. Abantu biganjemo abagore n'abana uyu munsi bagendaga baririmba mu murwa mukuru wa Kameruni Yaounde mu magambo yo kugarura amahoro muri icyo gihugu cyo muri Afrika hagati. Muma B. Yvonne wo mu muryango uharanira amahoro y'abagore muri Kameruni avuga ko uko ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu rigenda rirushaho kuba umutwaro uremereye abagore n'abana aribo ahanini barikorerwa. Avuga ko agahenge nyako kagombye kubahirizwa, ihagarikwa ry'imirwano n'ibiganiro bikaba aho impande zose zibifitemo uruhare zigomba gutumirwa. Yongeraho ko abashatse kwikemurira ikibazo bagashimuta abantu n'undi wese wakoze ibyaha, yaba umusirikare w'igihugu cyangwa imitwe yitwaje intwaro, agomba kubibazwa hakaboneka ubutabera. Avuga ko bateguye imyigaragambyo nka bimwe mu bikorwa by'umunsi mpuzamahanga w'uburenganzira bwa muntu wa 2020 wizihijwe uyu munsi ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa 12. Ingabo za Kameruni kuva mu 2016 zirarwana na Boko Haram, umutwe w'iterabwoba k'Isilamu ufite icyicaro muri Nigeria. Igisirikare gishinja uwo mutwe ubwicanyi buhoraho, gushimuta abantu no gutwika imisigiti za kiliziya, amasoko n'amashuri. Ubwo bushyamirane bwakuye abantu barenga 2,000,000 mu byabo kandi bwasize abarenga 7,000,000 bakenera imfashanyo y'ubutabazi.
Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho Joe Biden yatorewe kuzoba perezida, harabandanya gushiraho abazomufasha kuyobora igihugu. Hejo yerekanye ushobora kuzomushikiranganje wo kwivuna abansi ariwe General Austin. Thomas Kamirindi atubandanirize ino nkuru.
Mu ijambo rye ejo ku mugoroba yerekana ku mugaragaro Lloyd Austin, Joe Biden yaravuze ati: narashishoje nsanga ari ukwiye kuyobora Minisiteri y'Ingabo muri ibi bihe bidasanzwe mu mateka y'igihugu cyacu. Afite ubunararibonye kandi ni ngombwa ko Abanyamerika b'ingeri zose bibona mu gisirikare cyacu, baba birabura, abalatino, Abanyamerika bakomoka muri Aziya, Abanyamerika babasangwa butaka, abagore, abaryama n'abahuje igitsina, bose bakwiye icyubahiro. Lloyd Austin yavuye mu gisirikare mu 2016. Itegeko rero rimubuza kuba minisitiri w'ingabo ataramara imyaka byibura 7 mu buzima bwa gisivili. Birasaba rero nabyo nk'uko biteganyijwe n'itegeko ko abanza gukomorerwa n'inteko ishinga amategeko Congress mbere y'uko Sena itora kugira ngo imwemeze mu mirimo ya minisitiri w'ingabo z'igihugu. Kugeza ubu byabaye inshuro ebyiri gusa mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwa mbere ni mu 1950 kuri General George Marshall, ubwa kabiri ni kuri General Jim Mattis mu 2017. Joe Biden yavuze ko azi neza kandi yubaha iri tegeko. Ati ndasaba Congress gukomorera Lloyd Austin kuko ibihe by'amateka yacu turimo bimukeneye kandi kubera ko mufitiye icyizere. Senaniramuka imwemeje, Lloyd Austin azababaye umwirabura wa mbere na mbere mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubaye Minisitiri w'Ingabo z'Igihugu. Yabaye umusirikari imyaka 41. Yasezeye afite ipeti rya general w'inyenyerenye agiye mu zabukuru mu gisirikari nyine. Mu mirimo yakoze yabaye umugaba mukuru w'ingabo za Amerika zarwanaga muri Afghanistani no muri Iraq. Yabaye umugaba wungirije w'ingabo zirwanira ku butaka. Nyuma yabaye umugaba mukuru wa CENTCOM, ishami ry'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika rishinzwe uburasirazuba bwo hagati y'isi harimo na Misiri, Aziya yo hagati na Aziya y'amajyepfo. Mu ijambo rye nyuma y'irya Joe Biden, Lloyd Austin yavuze ko yemera ko koko igisirikare kigomba gutegekwa no kugenzurwa n'abasivili. Ati nanjye sinkira umusirikari, sigende umusivili, kandi nzikwizaho abajyanama n'abakozi bo hejuru b'abasivili binararibonye.
Turaguma ha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho guverinoma y'iki gihugu irega sosiyete ya Facebook gushaka kwiharira isoko, bityo irashaka rero ko sentare zitegeka gutandukana na Instagram hamwe na WhatsApp. Thomas Kamirindi abidusigurire.
Facebook yaguze Instagram amadolari miliyari imwe mu 2012, igura WhatsApp amadolari miliyari 22 mu 2014. Instagram na WhatsApp namwe mu masosiyete agera kuri 70 Facebook yaguze muri iyi myaka 15 ishize, ariko niyo abiri yonyine abanenga Facebook bavuga ko ikwiye gutandukana nayo. Ejo kuwa gatatu, Komisiyo y'Igihugu ishinzwe ubucuruzi Federal Trade Commission, Leta 48 zitandukanye, District ya Columbia iri mu mujyi wa Washington umurwa mukuru wa Amerika, n'ikirwa cya Guam cya Amerika kiri mu nyanja ya Pasifika, batanze ikirego mu nkiko bavuga ko Facebook yaguze imbuga nkoranyambaga Instagram na WhatsApp imaze kubona ko zishobora kuyipinga ku isoko. Abarega basanga binyuranyije n'amategeko agenga ubwisanzure bw'ubucuruzi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Basanga kandi ari ugushaka kwiharira isoko no kuniga cyangwa se gucinya ibigo bito bito bigitaguza. Bityo nk'uko babivuga mu kirego cyabo, ntabwo Facebook iha rubanda amahirwe yo kwihitiramo imbuga nkoranyambaga bumva ko yaba ibabereye kwiharira isoko ry'abamamaza ibicuruzwa byabo kandi ku biciro nabo batihitiyemo, kuko nta handi bashobora kujya, no guhonyora uburenganzira bwa rubanda ku mabanga y'ubuzima bwabo bwite. Barasaba rero inkiko gutegeka Facebook kugurisha Instagram na WhatsApp.
Barakoze bagenzi bacu kuri amakuru yose baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza yose. Ndayibutse ko mushobora kongera kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni vewa radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahikaze nshuti bakunze ibijo rya Amerika. Uno musigenekerezo rya 10 ukwezi kwa 12, amakungu yahimbaje umunsi wahariwe guha agaciro agateka kazi na muntu. Abagore n'abakobwa barenga 50 nibo bamenyekanye ko bakorewe amabi arimo kwicwa, kunyuruzwa, gufatwa ku nguvu no guhohoterwa ubuzima mu gihugu cy'u Burundi mu kiringo cy'amezi 3 aheze. Biri mu cegeranyo cy'umuhari w'abakenyezi b'abarundi kazi baharanira amahoro n'umutekano. Idonido na Pierre Claver Niyonkuru akorera ijwi rya Amerika mu gihugu cy'u Rwanda.
Umuhari w'abakenyezi uharanira amahoro n'umutekano, Mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, watangaje ko amabi akoregwa abakenyezi akibangamiye abarundikazi batari bake nk'uko uwo muhari wabisanze mu matohoza wagize. Kuri uyu wa kane hasozera ibisekeza by'iminsi 16 yo kugwanya ayo mabi haba ku isi no mu Burundi. Kuri mikro y'ijwi ry'Amerika, umufasoni Sophie Shima avuga uwo muhari yatangaje ko abarenga 50 bahuye n'amabi atandukanye mu mezi 3 aheze, harimo kwicwa no gufatwa ku nguvu.
Abagore 11 n'uruyoya rw'amezi 2 barishwe. Abakenyezi 6 n'abigeme 13 barafashwe ku nguvu. Abagore 5 bafashwe ku nguvu, abigeme 2 bafashwe ku nguvu baca baragandagura. Abagore 5 barahohotiwe mu ngo zabo. Abagore 6 barahagariswe biciye ku 2 n'amategeko. None ayo mabi yakorewe hehe? 11 ikarusi, 5 mu Kayanza, 5 ibubanza, 4 ingozi, 3 mu Ibujumbura, mu Rutana, Muramvya, Imuyinga, Imwaro no mu Cibitoke. Hariho n'abandi batamenyekana kenshi kubera ukudahana. Baratekewe n'ubwoba, batinya yuko mu miryango yabo babaca. Abandi baranduye umugere wa sida, batinya kuvuga ica ivyababayiko.
Ibirori byo gusozera iryo sekeza ku rwego rw'igihugu byabereye muri komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura Rurale. Imeri de Sabushimike umushikiranganji ajejwe agateka kazina muntu gushigikirana no kunganisha ibitsina ahamagara abajejwe intwaro n'umutekano guhagurukira kugwanya ayo mabi.
Kubera ko amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme akorerwa ahanini mu ngo, ikibano n'abajejwe intwaro bategerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo bazikire batarondegwa. Mugendere rero ingo zirimo umubano muke na cyane cyane ubamenyeshe ko umuti w'ingorane hagati y'abubakanye utari mu gushyira mu migere ariko uri mu kwitura ubutungane. Mu gihe hari umukenyezi yashikiwe n'amabi afatiye ku gitsina, ikibano n'abajejwe intwaro mutegerezwa gufata iya mbere mu kumutabara no kumutabariza. Ikibano n'abajejwe intwaro bategerezwa kandi gufasha mu gusengeza uwakoze amabi, mu kurangira we ukiye aho yitura no mu gusengeza uwayakoze. Nabo kandi bategerezwa gufasha ubutungane mu kumenya ingene ibintu byagenze ngo babone gukubita intahe mu gahanga uwayakoze.
Icyo bikoze umuhari w'abakenyezi ugwiriyemo abahunze, abandi bakaba bakiri mu gihugu, ubona ko hakiri gukingiranira ikibaba bigatuma abakora ayo mabi badahanwa.
Nta matohoza akwiye akoregwa ngo agire icyo ashika ko. Ibyo rero bituma tudashobora kumenya neza ibitigiri by'abakorewe ayo mabi, ayo mabi atandukanye muri iki gihe mu Burundi kubera ukudahana abakora ayo mabi. Kuva 2015 gufata ku nguvu abakenyezi n'abigeme byakoreshejwe kandi nk'ikigwanisho cyo mu ntambara cyoroshe kuronga kandi cyonone ubuzima bw'ababikorewe. Icyo caha nacyo kikaba gituma n'imiryango y'abo bantu bamererwa nabi. Ntitwokwirengagiza kumenyesha kandi ko icyo caha cyo gufata ku nguvu byakorewe abagabo n'abasore n'abandi.
Igihe iryo sekeza ryatanguzwa mu ntara ya Muramvya, icegera cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yari yamenyesheje ko atakindi kizorandurana n'imizi ayo mabi atari gushengeza abayakora.
Mu gihe uwari we wese yakorewe amabi, abakenyezi n'abigeme ubutungane bwamuhanye, bituma bakorewe amabi bumva ko basubijwe mu gateka kabo, abenegihugu nabo bakakurikirwa. Duhanuye twongera dukemura abarongoye imitumba kubandanya birinda kwivanga mu bijanye no guhana abakoze amabi afatiye ku gitsina, ahubwo bafasha gushengeza bene izo mpozi z'ikibi.
Iminsi 16 kuva itariki 25 z'ukwezi kw'11 gushika itariki 10 z'ukwezi kw'12 k'umwaka utashe, amakungu yagihariye kugwanya amabi afatiye ku gitsina muri rusangi by'umwihariko ayakorerwa abakenyezi n'abakobwa. Ishami mpuzamakungu ONI rifata iyo minsi nko gukangurira abantu bose cyane cyane inzego za leta gukingira agateka k'abagore. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Igisata kiburanisha ivyaha vyo ku rwego mpuza makungu n'ivyiterabwoba muri sentare nkuru y'u Rwanda cumvirije uno munsi imburano z'abahoze arabayobozi mu mutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'ico gihugu. Colonel Jean-Pierre Ansekanabo yarajejwe iperereza muri uwo mutwe na Bwana Ignace Nkaka yavugira baremera ivyaha bine muri bitandatu baregwa bakagira ko banabisabira imbabazi. Eric Bagirubusa arabaha inkuru irambuye.
Lieutenant Colonel Jean-Pierre Sekanabo bakunze kwita Abega Kamara warushinzwe ibikorwa by'ubutasi mu mutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda niwe wafashe umwanya munini yiregura yemera ibyaha bine muri bitandatu ubushinjacyaha bumukurikiranyeho. Yahakanye icyaha cyo gukora iterabwoba ku nyungu za politiki. Yabwiye urukiko ko nta gikorwa cy'iterabwoba yakoze. Yavuze ko nta rwego rufata ibyemezo yigeze abarizwamo kuko atabaga mu nama nkuru ya gisirikare. Yahakanye ububasha ubwo ari bwo bwose bwo gutanga amategeko yo kugaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda kuko we asobanura ko yahoraga mu biro. Colonel Nsekanabo yasobanuye ko ibyaha byakozwe n'abarabayobozi be atagombye kuba ari bubiryozwa. Ku cyaha cyo kuba mu ishyirahamwe ry'iterabwoba, uyu wari ushinzwe ubutasi mu mutwe wa FDLR yavuze ko yinjiye muri uwo mutwe atarazi ko ari ku ntonde z'imitwe y'iterabwoba. Yavuze ko yagiye muri uwo mutwe azi neza ko ikigambiro ari uguhindura ubutegetsi bw'u Rwanda hakoreshejwe intambara. Umwunganizwe mu mategeko Maître Elias Habimfura yabwiye urukiko ko ipfundo ry'ibirego byose ari uko Lieutenant Colonel Nsekanabo yari mu mutwe wa FDLR ariko ko nta gikorwa cyihariye yakoze kigize icyaha. Yabwiye urukiko ko ibyakozwe n'abacengezi wo yunganira yarakira umusiviri ashingiye kuri politiki ya Leta y'u Rwanda yo gufata abahoze muri uwo mutwe bakanyuzwa imutobo mu majyaruguru y'u Rwanda bagasubizwa mu buzima busanzwe. Asanga kuba mu mutwe wa FDLR ubwabyo bitagombye gufatwa nk'icyaha. Yavuze ko hari abahoze muri uwo mutwe banakomeye barimo General Paul Rwarakabije bageze mu gihugu basubizwa mu buzima busanzwe banahabwa imirimo ikomeye. Aravuga ko uyunganira yagiye mu mutwe wa FDLR nk'amaburakindi kuko ubushinjacyaha butagaragaza ibimenyetso ko yawugiyemo ku bushake bwe. Ariko na urukiko rwamwibukije ko nta bimenyetso yaruhaye bigaragaza ko Colonel Bega yagiye muri FDLR nta bushake akazarinda gutabwa muri yombi. Colonel Bega yasabye urukiko kuzashingira ku rubanza rwaciwe n'urukiko rukuru mu Rwanda kuri Colonel Tarisisi Nditurende na bagenzi be bahoze muri FDLR. Arasaba ko urukiko rwazaca inkoni zamba rukamugedohorera rukamugabanyiriza ibihano. Yabwiye urukiko ko aramutse ahawe amahirwe agasubizwa mu buzima busanzwe afatanya n'abandi banyarwanda kubaka igihugu. Yabwiye umucamanza ko nyuma yo gufatwa yatanze amakuru mu nzego zibishinzwe yemeza ko yafashije igihugu. Yashimye uburyo yakiriwe kigera ku butaka bw'u Rwanda maze asaba imbabazi ku byaha yemera ko yakoze. Colonel Bega avuga ko ishyamba yarivuyemo n'umutima we wose agahamagara n'abakiri mu ishyamba gutahuka bagafatanya n'abandi kubaka igihugu. Naho Bwana Ignace Nkaka bakunze kwita La Forge Fils Bazeye warushinzwe ibikorwa by'ubuvugizi bwa FDLR yemera ibyaha bine nawe muri bitandatu aregwa. Yabwiye urukiko ko yakwizaga amakuru atari ukuri mu icengeza amatwara rigamije kwangisha u Rwanda mu mahanga. Avuga ko ayo makuru yakeshaga abamuyoboraga kandi ko atagombaga kubagisha impaka ku byo bamusabaga gutangaza. Yavuze ko yari muri FDLR mu rwego rwa politiki bityo ko ibyaha byakozwe mu rwego rwa gisirikare atabiryozwa. Nabo yemera ko yageze muri uwo mutwe abizi neza ko icyugamije ari uguhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Yahakanye ibyaha byo kwica abantu no kugaba ibitero ku baturage b'abasivile. Bwana Bazeye yisunze itegeko nshinga ritsumba yandi mategeko mu Rwanda yibukije ko uburyozwa cyaha ari gatozi ku wakoze icyaha. Yasobanuye ko nta hantu na hamwe yashoboraga guhurira n'ibikorwa bya gisirikare. Naho ku cyaha cyo gukora iterabwoba mu nyungu za politiki, uyu mugabo wahoze umuvugizi wa FDLR avuga ko naho ubushinjacyaha bugaragaza ko yateye ibisasu bya grenade. Abagabo bombi bahoze ari abayobozi mu mutwe wa FDLR batawe muri yombi mwaka ushize 2018 bafatiwe ku mupaka wa Bunaga n'uhuza Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ikigaragara urubanza rwabo ruragana ku musozo. Iburanisha ritahari zakomeza ku itariki enye z'ukwezi kwa kabiri umwaka utaha 2021. Bagira ubusajwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.9 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM mirongo chenda ni chenda.
Nawa dukulikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radio ijwi ry'America iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Akanama ka unyukajejo mahoro n'umutekano gaheruka gufata ingingo yo gukura Burundi ku rutonde rw'ibihugu birangwa mu mutekano muke. Ni ingingo itakiriwe kumwe n'impande zitandukanye z'abarundi hamwe n'amashirahamwe atandukanye adakiranira inyungu za politiki. Harabayishimiye bavuga ko ije hageze kuko mu Burundi harangwa amahoro n'umutekano, mu gihe hari nabandi bayinegura bavuga ko ishamwe mpuza makungu ritayitondeye. Mbega none abanonosoye ivyerekeye imibano n'imigenderanire mu ishamwe mpuza makungu bobo bayakiriye gute? Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabivuganye ko na ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye yahoze aserukira Burundi muri ONU hamwe na Edouard Bizimana agiserukira Burundi Moscow mu gihugu cy'u Burusiya. Ambassadeur Bizimana ni watangura avuga ingene yakiriye iyo ngingo.
Jewe ndi mu Burundi ngira ngo batari bake bakiriye iyo ngingo neza, kuko ni ingingo twari twiteze kuva kera. Twagumye abantu babisaba ko Burundi goba ku rutonde kuko nta muzugara rwari rutekere byari gutuma buguma rutonde, kugira ngo kandi yarerekanye neza yuko kamo katewe n'umukuru w'igihugu yarabivuze yarabisubiyemo arabisaba mu nama igira 75 y'umuryango mpuzamakungu ONU. Hama rero ngira ngo byo twagumye tuvuga yuko Burundi atangorane buteye amakungu yotuma bija kuri iyo kuri urwo rutonde, irabarasabye barabyumva barabona yuko harimo kuri ngira ngo abantu bafata izo
ngingo kuri urwo ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye iyo ngingo mwakiriye ute?
Murakoze cyane. Ira mbaze mvuge inge n'ingingo ifata nk'iyo, nibaza ko abantu bafatiye ku buryo batezuriye Burundi gusubira kuronka kuja ku rutonde rwa inama ushinzwe umutekano mu isi uko amezi atatu aheze, ariko siporo ivuga Burundi kazohoriza hamwe n'iyindi raporo nayo nyine iza kenshi ku mutekano uri mu bihugu byo muri Afurika yo hagati n'ibiyaga binini. Ni ingingo rero ivuga uburyo ibiri Burundi bishikiriza inama y'umutekano ya ONU uko amezi atatu yahora asabwa raporo babireke, hanyuma yaporo ivuga ibiri Burundi dohoriza hamwe n'iyindi yaporo igira inama y'ibihugu byo muri Afurika yo hagati n'ibiyaga binini. Hariho niwase rero nibaza yuko ikibazo cy'u Burundi avuye ku rutonde na gatoya, ariko ko bihweje uburyo amatora yagenze neza.
Muravuze ko Burundi butavuye ku rutonde rw'ibintu ishami mpuzamakungu rizahora ryihweza, ariko nk'uko twavuze mu ntango Burundi bwavuye ku rutonde rwahora ko uko mu mezi atatu ishyirahamwe ONU yahora ririnda kugira amaraporo ku kuntu ibintu byifashe muri icyo gihugu.
Ego cyane ko borohereza Burundi ubu kugira bushobore gukora neza hamwe na ONU ifashanye n'izindi nzego zo muri Afurika n'ahandi ngene Burundi bwogira amahoro, kukoroheza ni byiza cyane rwose. Inyungu wo byanga.
Ego me tugarutse kuri mwebwe ambasaderi Bizimana, iyo ngingo muyiha insiguro ihe ko ningingo ifashwe mu gihe abarundi batari bake bavuga ko hatari bwagire ko ingingo nk'iyo ifatwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu. Ku bwanyu insiguro y'iyo ngingo ni iyihe?
Insiguro y'iyo ngingo ni uko inama ishinzwe umutekano ku isi ya ONU yararabye neza gushyira Burundi ngira ngo hamwe n'ibihugu biteye umudugararo ku isi cyangwa birimo ingorane nyinshi ngira ngo murabe biba mu buce bumwe bumwe nka muri Afurika y'uburaruko icyo cyitwa Sahel karaba neza mu bindi bice ngira ngo nta muntu yobyegeranya hamwe n'u Burundi ngo ije kuraho ibihabera biteye ubwoba cyane rwose kandi bihagaritse imbaraga, ku buryo rero ngombwa ngo mu Burundi naho bubashira kandi no muri ibyo bihugu urumva nta gihugu bashizemo ngo kije kuri urwo rutonde, kandi urazi ibihabera ari ibintu bitameze neza cyane kandi no mu bindi bihugu urahamwe. Hama rero barabonye kuba no kurenganya i Burundi uravye kuva 2015 kugeza iki gihe urabye ibintu byabaye mu Burundi birangurwa baravuze ati by'amatora amatora yagenze neza bose bagashima umutekano mu Burundi uragaruka hanyuma n'utwigoro twinshi bihugu cyagiye kiragira kugira ngo igihugu kimere neza abantu batekane batekanirwe no mu byabo ibyo rero ngira ngo babirabyo bose bagashyira ku munzani bavuze bati aba bantu niko bandanya tubakomeza kuri urwo rutonde rw'amezi atatu kandi urumva binatuma umubano n'imigenderanire y'igihugu cy'u Burundi hamwe na Shazini ucumera neza hanyuma n'utugorane twari tuhari kugira ngo umuryango imiryango ikuguruka kugira ngo batuganire batore inyishu y'ibibazo byaba bihari.
Ambasaderi Gamaliel, ndaruzaniye iyo ngingo ifashwe mu gihe hari amashirahamwe ahamye agateka kazi na muntu atari make mu gihe y'Abarundi bari mu migambwe itari mike cyane cyane itavuga rumwe na leta yahora itira kama ivuga ko mu Burundi ibintu bimeze nabi cyane rwose gusumba bwanyu ni kuki iyo ngingo yafashwe muri iki gihe insiguro muyiha ni
nagira tuvangure imirimo ibiri ya ONU idasa muri icyo kibazo inama kinjwe amahoro n'umutekano ku isi le conseil de sécurité n'inama ya ONU n'inama nkuru yo muri ONU kuva 2025 ishinzwe kubungabunga amahoro umutekano ku isi yose niyo turiko turavuga hakaba n'inama ya ONU ishinzwe kubahiriza agateka kazi na muntu ku isi niyo mumva yamigira inama uko umwaka utashe mbere yahaguye ishinga numurwi usuzuma ingene idasa kazi na muntu mu gihugu cy'u Burundi uriho umaze imyaka indi ya raporo
mwiweje ivyashikirijwe nako kanama kishiramwe mpuzamakungu kajejwe agateka kazi na muntu ku vyerekeye Burundi eka niyo ngingo ifashwe yawe ntihariho ubudasa ufite wowe wabita mu gifaransa nka contradiction
abana gatoya iyo nama ishinzwe umutekano yarihweje ingene amatora yagenze kandi karonka umukuru w'igihugu mushasha nta midugararo myinshi y'umurengera yabaye hariho umugambwe mukuru umwe witwaye uvuga yuko warenganijwe inzego z'ubutungane mu Burundi zibishinzwe ziyabisuzuma bemeza ko perezida ariho yasinze muri icyo kiringo rero amatora yarabaye haba perezida mushasha sinibaza ko ariyo kontarisi na gatoyi nibyo yemeza hanyuma igakisaba yuko ishima ibyo igashima yuko iraporo y'amezi atatu kumbure yobirabangira raporo ikazohoriza hamwe n'izindi za Afrika yo hagati n'ibiyaga binini igakisaba leta y'u Burundi yo gufashanya na ONU kugira ingorane zitari zike u Burundi buhanzwemo zibuvemo iyo nama rero nizishinzwe ihamagara leta y'u Burundi gukorana na ONU kugira bahangane n'ibyo bihanze igihugu u Burundi rero cyahindutse ubu haje perezida mushasha asa n'uko yugurutse gusumba uwahoraho akagira amanama n'abo bantu.
Edouard Bizimana, mwihweje iyo ngingo murabona ko wa murwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu jeje bagateka kazi na muntu ukwiye kubandanya ibikorwa byayo mu Burundi
barabivuze kuva kera yuko ujya murwi kugira ngo umuntu arabye ingene amaraporo yabo hari aho umuntu yibaza aranibaza yo ibyo bandika iyo babikura kuko urumva rimwe bose barazi yuko umugwizi ugera uja mu Burundi ukorera ibintu byo ku matelefone canke ntawuzi yukura ibyo wandika mugabo nibaza yuko Abarundi baramaze kuvuga aho bahagaze kuri uwo mugwi
ariko uyo murwi
ntakibanza ufite
ariko nuko wimwe uburenganzira bwo kwinjira mu Burundi.
Oya, urumva ahubwo ikibazo nyamukuru nuko ibyo bandika ubiba byo babikura hanyuma ugasanga bifashe ntibihuye n'ibiba mu gihugu kuko uko babivuga bo n'ubu niko bakibandanya bavuga ngira ngo nta kintu na kimwe kimeze neza ku Burundi barigera bavuga je ntacyo ndabona umwanya wose iyo bariko baravuza amaruru ngo ibintu biracika marabonye n'igihe iki kiza cya coronavirus cyatangura ibyo bandika amaraporo banditse ni ukuri ngira ngo bobo icyo bashaka ni uko nyine yifuza ko Burundi bwozingama kabisa kugira ngo babandanye baronka akazi kabo uwo murwi nibaza ko ngira ngo nawo nyine uzokurikira abandi ukabibuzimu ukaja ibuntu ukagira amaraporo agororotse erega ibyo kuvuga ko hari ibindi bintu byo kwigwa mu Burundi bikeneye gutosorwa yahari birahari ni gacho gituma rero n'igihugu cyemeye yuko cyo zakiragaza nabandi kugira ngo batorere inyishu ibyo bibazo bito bito hari ibibazo by'iterambere hari ibibazo bijyanye n'ubutunzi ibibazo bijyanye n'iki kiza cya coronavirus murumva ibyo byose bisaba ko abantu boja hamwe bakaganira bagafashanya uwo murwi nawo bibaza ko uzohava ufata inzira ukaja ku murongo ugakora akazi wategereje gukora ibyo nabyo niyo abarundi babona ko abo bantu bariko bakora ibintu byofata igihugu
akaino nga haduche duso zira makuruni vigani lotu kwa etuwa fiti emlika no kanya dushimile abagi zuruhara bose ngo bitegurwe vizyongere ya shikire Fatuma Limasi Kalala niwe ya vizegira nije kuri mikro marikuma na jwe diane ni nahazwe kuzina jabagenzu wa chubose tuwike manuye tuwifuriza kuandanya mura ni kwa mzio mlimo vizyose na hubutaha murare